Turashimye ko mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko myumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe mukatwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijuri yobora ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diane Nirinahazwe. Burundi buheruka gushiraho umurwi w'igihugu ujeje ibiganiro hagati y'abarundi.
Jewe rero mu kibanza c'umukuru uwo mugwi ico nkora no kuba umufasha uworosha kugira ngo abo bantu bonyine bashobore kuganira baronke inyishu ku bibazo bababonye hagati yabo.
Uyu ni Sylvestre Ntibantunganya yigeze kuba president w'u Burundi akaba ari nawe yagenywe kuzotwara umurwi w'igihugu jejwe ibiganiro hagati y'abarundi. Mwegeze hujya nino ku isi mu Budagi Angela Merkel yatanze ubutegetsi yaramaze ku imyaka 16 naho ONU itangaza ko imiliyoni n'imiliyoni z'abanyagihugu muri Afrika yo mu burengero na Afrika yo hagati bageramiwe n'inzara. Izi nkuru zose ziri muzo tugaruka ko handi hato ume hafi ya maradio yanyu. Amakuru yatutyohere ku mugabane wa Buraya Olaf Scholz yarahiye mu mabanga y'umushanseliye mushasha w'igihugu c'Ubudagi akoreye mu ngata Angela Merkel yaramaze imyaka 16 ku butegetsi. Ibindi tubaze mugenzi wacu Fidel
Scholz afise imyaka 63 muri iki gihe yabaye icegera cya chancelier Merkel yongera abantu mushikanganda je rw'ikigega muri leta y'urunani yiwe. Yaronse amajwi 395 y'abashingamateka mu nama nshingamateka Bundestag nkuko vyatangajwe na president wayo Bebel Bas. Scholz abaye chancelier w'Ubudagi agira 9 kuva ingwano ya kabiri y'isi yose irangiye. Mu byo yarahiriye harimo gushira ingufu ziwe kurushiriza mu gutuma ubuzima bw'abanyagihugu bwisununura kurushiriza. Angela Merkel yamushikirije cese amabanga ya chancelier ku mutaga w'uno musi wa gatatu. Bibaye mu gihe igihugu gihanganye n'inshuro igiri ya kane y'ibitigiri biri hejuru cyane by'abandura ikiza cya COVID-19 mu gihugu hamwe n'ibibazo bikigeramiye biturutse mu bihugu bitwaza igikenye. Scholz yiyemeje guhangana bikomeye n'ikibazo cy'indagurika ry'ibihe hamwe n'ibihugu by'Uburusiya n'Ubushinwa biriko bitera ibibazo kurushiriza muri iki gihe mu makungu. Umunyapolitiki azi kuganira kandi amazi igihe kirekire muri politiki. Yabaye umunyamabanga mukuru w'umugambwe SPD kuva mu mwaka w'2002 gushika mu mwaka w'2004. Yabaye kandi umushikiranganda jejwe akazi kuva mu mwaka w'2007 gushika mu mwaka w'2009 muri leta ya mbere y'urunani ya Angela Merkel.
Fidel Niyongabo urakenuye muri Afrika y'Epfo inama nshingamateka yanse integuro y'itegeko ritegekanya kwaka ubutaka bazungu bari barigaruriye. Thomas Kamirindi nizaje kutubwira.
Uyu mushinga w'itegeko wateganyaga kuvugurura ingingo ya 25 y'itegeko nshinga no guha leta ububasha n'uburenganzira bwo kwambura ubutaka abazungu itabahaye ingurane kugira ngo ibusubize abirabura. Abadepite 145 batoye yego, naho 204 batora oya, bityo umushinga w'itegeko uba ubuze amajwi 2/3 kugira ngo wemezwe nk'uko itegeko nshinga ribiteganya. Mu bahanze harimo ishyaka DA Democratic Alliance rigizwe hanini n'abazungu rivuga ko uyu mushinga w'itegeko unyuranyije n'uburenganzira ku mutungo. Ishyaka EFF Economic Freedom Fighters rya Julius Malema naryo ryahanze rivuga ko umushinga w'itegeko udafite ingufu zihagije. Ikibazo cyo kwambura ubutaka abazungu muri Afrika y'Epfo kimaze imyaka n'imyaka. Politiki ya apartheid ikimara kuranduka mu 1994, Nelson Mandela n'ishyaka rye ANC bari basezeranyije abirabura ko bazaba babashubije ubutaka bungana na 30% mu myaka 5, nyamara kugeza n'ubu byarananiranye. Abazungu b'Afrika y'Epfo batunze 3/4 by'ubutaka bwose bw'igihugu babwambuye abirabura mu gihe cya gikoloni no ku ngoma ya apartheid, nyamara ntibarenze 8% by'abaturage bose miliyoni 59 b'Afrika y'Epfo.
Ishami mpuzamakungu ONU rimenyesha ko inzara igeraniye abantu miliyoni n'imiliyoni yo muri Afrika yo mu burengero na Afrika yo hagati. Fidel Niyongabo nizagarutse kutubwira.
Ishyirahamwe ONU riragabisha ko abantu batari bake bashobora kwicwa n'ikigoyi kiretse baronkeje imfashanyo iboneka kandi yihuta y'amakungu. Abatishoboye kurusha abandi nibo bazogeramirwa kurushiriza mu kiringo ibifungurwa biri mu bubiko biba byagabanutse bikomeye. Icyo kiringo kenshi gishika hagati y'ukwezi kwa gatandatu n'ukw'umunani muri Afrika yo mu burengero na Afrika yo hagati. Yamara Olosid mushakashatsi mukuru kuvyereke utwo turere mishami gishyirahamwe ONU ryita ibifungurwa ku isi PAM avuga ko ibimenyetso bihari vyerekana ko icyo kiringo kizotangura mu kwezi kwa gatatu mu mwaka uza. Uyu muhinga amenyesha ko abantu batari bake baza barageramiwe n'inzara muri iki gihe. Avuga ko batanguye kugurisha ibitungwa n'ayandi matungo yabo kugira baronke amafaranga ahagije yo kugura ibifungurwa. Muhinga Olosid avuga ko ihindagurika ry'ibihe n'intambara ari ibibazo bikomeye vyatumye umwimbu w'ibifungurwa utaba mwiza mu karere ka Sahel. Amenyesha ko inkurikizi z'uruzuba zidasanzwe muri Sahel no mu karere ko muri Afrika mu burengero byageramiye bikomeye abantu miliyoni n'imiliyoni bahaba. Ishyirahamwe ONU imenyesha ko ingingo zikwiye gufatwa hakiri kare mu ntumbero yo guhangana n'icyo kibazo cy'inzara ibintu bitarayanzara.
Barakoze bagenzi bacu kuri namakuru yose baduteguriye bakabaje kudushikiriza aya nayandi mushobora kongera kwiyumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram na Facebook ni vewa radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Nongere ndabahikaze ntuti bakunzi bijuri rya Amerika kuri no wa gatatu mu gihugu cy'u Burundi ikigo kijeje gutoza amakori n'amatagisi Aubert mu mfunyapfunyo chatanguje indwi yahariwe kwegeranya amakori mu gihugu ico kigo kirashema kuno munsi uhimbaje mu gihe amafaranga yose Burundi busigaye bukoresha bwemeza ko ava mu makori n'amatagisi gusa. Inkuru tubaza Pierre Clavernio nkuru akoresha ijwi rya Amerika ikigali mu Rwanda.
Ikigo Aubert kijeje kwegeranya amakori n'amatagisi kirashema ko abanyagihugu bamaze kwijoka gutanga amakori n'amatagisi kuneza y'igihugu. Mu kiganiro umuyobozi mukuru wa Aubert yahaye abamenyesha makuru I Bujumbura mu ntumbero yo gutanguza indwi yahariwe umutanga kori Pacifique Munyeshongore yatangaje ko kuva mu myaka 10 iheze icyo kigo kimaze gishinzwe umwimbo wiyongereye ku bice birenga amajana 380 ku ijana. Itegeko rigenga amafaranga leta ikoresha uyu mwaka uzoshika mu kwezi kwa gatandatu mwaka uza ryerekana ko hazokoreshwa amafaranga angana n'imiliyaridi 1,700,000 y'amarundi. Pacifique Munyeshongore arashima ko uburyo ikigo Aubert kizotoza bungana n'ibice 90% vyayo. Akamenyesha ko ari ikimenyetso gikomeye kuko abahora bafasha Burundi bakuyemo akarenge cane cane ifashanyo zahora ziva I Buraya na Amerika. Yamara iyo yongerekana ry'amakori n'amatagisi harababona ko ribabangamiye. Akarorero niko riheruka gushigwa ku mapikipiki n'imodoka aho guhera mu kwezi kw'icyenda uno mwaka. Abatunze amapikipiki n'imodokari bari amafaranga ari hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 500 cyangwa miliyoni hakurikijwe ubukomezi n'agaciro by'imodoka. Kuko niko abatunze imodoka n'amapikipiki biyamirije iryo kori ku ijwi rya Amerika.
Uburyo dufateho igiciro bavuze cya moto 10,000 amahani menshi bakagabanya bagashyira nko kuri 5,000 uwo mu kuko ubukene bunini bwinshi unakubwira turonko n'amatera y'amadresse usanga bigorana.
Nugendesha imodoka nuvuga yuko ari amafaranga yongeye ko kuyandi twari dusanzwe turi ha kuri dusanzwe turi ha turondera amadokima amataxi n'ibindi. Ni nkuru uhombo kuri twebwe ni nk'amaheraje kutunanira gose kuri ha ibiciro by'ibicuruzwa byinshi byaduze na cyane cyane ibivanze y'igihugu amavuta ibindi byuma by'imodoka amapièces de rechange
n'ibintu bishavuje cyane n'ibintu biteye akababaro kubona leta idufatira ingingo nk'iyo. Ahubwo cyo ndatangara cyane iyo leta nkozi iyo leta mvyeyi nta buvyeyi idufukamye mu nda.
Icyo bikoze umuyobozi mukuru wa Aubert yabishuye muri ico kiganiro yatanze ko bwo kwihangana kuko ayo makori ariyo ateza imbere igihugu.
Mutanga kori ko yotangi kori atagonana aya makori abene igihugu batanga niyagaruka akabasubira ko niyagaruka agafasha mu iterambere. uburyo twegeranya nibwo buzokora ayo mabarabara nibwo buzokubaka izo nyubako nibwo buzogura imiti amashure ariko arubakwa igikuru muri ibi no kuraba ku buryo tuba turiko turegeranya ukoreshwa neza cyane cyane abafise ibikorwa bizana umwimbu bariko barakora gutanga ikori batagonana
ikindi kiraje shinga ikigo ber na bagwiza tunga bagicisha bidandazwa mu kinywabi hamwe n'ivyo uburundi bushora hanze bikiri ku rugero ruto
iyi ni ntambara ya misi yose ibiturire fraud singa mu kigo ber gusa iyi ngeso mbe iri ahantu hatari hake imigambi yarafashwe kugira dushobore kwanya abo bakaboko cyacabone kuyucankuriya akigendera muri izo nzira zo mu binywabi kandi bamwe bakabigira nkana naho gushora ibidandazwa mu mahanga byagiye biriyongera ibyo igihugu gikura hanze biracaruta ibyo dushorera hanze gushika ku miliyaridi amajana atatu na mirongo icyenda na zine n'ibice mirongo icyenda na bitanu mu mezi atanu ya mbere y'umwaka
uyu mwaka rigize inshuro ya gatandatu Uburundi buhimbaza indwi yahariwe gushimira umutangakori kuko yatanguye guhimbazwa ubwa mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu hategekanijwe ibikorwa bitandukanye harimo guha ubushimwe abatangakori batanze amakori n'amatagisi menshi kandi batagoranye kurusha abandi uwo munsi mukuru ukazohimbarizwa i Bujumbura ku itariki mirongo ibiri n'imwe z'uku kwezi Pierre Clavier Niyonkuru Kigali ku bw'Ijwi ry'Amerika
Juju ya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Silvestre Ntibantunganya yahoze ari president w'u Burundi aherutse kugenwa mu mabanga y'umukuru w'umurugu w'igihugu jeje ibiganiro hagati y'abarundi ivyo azokora bitandukaniye he n'amabanga y'umuhuza w'abarundi ivyo biganiro vyovyo bizoba hagati y'abandi n'abandi utwo tubazo turi mutwo mugenzi wacu Frederic Mundikije yabajije Silvestre Ntibantunganya mu kiganiro bagiranye
ibiganiro bihuza muri ya imigwi itatu harimo abaserukira leta harimo abaserukira abakoresha hakabamo rero n'abaserukira abakozi umugwi wose ukaba ugizwe n'abantu ndwi hanyuma bose rero uwo mugwi ku gihugu ukarimo abantu mirongo ibiri n'umwe hanyuma n'ibyo biganiro bikaba ibiganiro biraba imigenderanire hagati y'imigwi ibiri mu by'akazi kugira ngo akazi kane kagenda neza atanumwe akoresheje ingufu muri iki cyake muri kiriya
ayo mabanga mujijwe atandukanye gute n'amabanga y'umuhuza bita ombudsman
urumva umuhuza ombudsman icyambere cyo kinovuga nuko ari urwego rutegekanijwe n'ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi ugiye kuraba ibyari byavuye mu biganiro by'Arusha uwo muhuza rero akagira ubushobozi egome hari naho usanga hasa hari n'ikintu gisa n'igisa nk'ibyo kuko bavuga bati umurimo wiwe ni ugufasha abanyagihugu kumvikana n'inzego za leta hanyuma bakavuga yuko rero umunyagihugu wese abona ikintu kimugoye ashobora kugenda akitura umuhuza umunyagihugu no citoyen ariko bwaho urumva yuko ari imigwi ni ukuvuga abaserukira leta ni ukuvuga abaserukira abakozi ni ukuvuga abaserukira abakoresha bagenda bahura hagati yabo kugira birinde hakiri kare kutangorane zotsa mu migenderanire yabo y'akazi canke iyo hagize byagoranye muri migenderanire nabyo nyene bari mu nama babironderere inyishu mu biganiro jewe rero mu kibanza c'umukuru uwo mugwi ico nkora ni ukuba umufasha uworosha kugira ngo abo bantu bonyine bashobore kuganira baronke inyishu ku bibazo baba babonye hagati yabo
ubuhinga mutegekanya gukoresha kugira ngo muze mushike ku ntumbero mwishinze ni nk'ubuhe
erega si ubuhinga bw'iwanje ahubwo ni ubuhinga bwabo nyene baganira wewe gusa icyo ukora ukagerageza kugenda ubafasha kugira ngo baganire bashitsa nayo handi jewe ibyo maze kubona mu biganiro ibyo ari byo byose ikintu cya mbere gikomeye buriya ujye kuganira kugenda ufise umutima wiyuguruye ugira uti uko biba kose ngiye kumviriza uriya mwene wacu ngiye kumviriza ujye dusangiye amabanga ngiye kumviriza uriya nkoresha kugira turondere inyishu ku kibazo ukagenda ufise umutima umaze kugira umutima akibuza kuri jewe yuko inyushu ziza ziboneka ego hariho ubundi buryo mugenda mukoresha kugira ngo ugende urondera icegeranya abantu mugabo cyane cyane icyambere gikomeye no kugenda ufise umutima yuko atayine inzira atari ugufata iyo nzira yo kuganira iheze ikabafasha gutora inyishu ku bibazo wa mwabonye
umutima kugira uyo mutima kugira ishaka ni ibintu bimwe ariko murazi ko hari intambara nyinshi ingwane kuganya ingwane uwe mu rwanyu ushaka kugira n'inkize
cyese no zakwita igorane no uvuga ko no genda gusa nizeye abantu ngira ati bazo ibazo byose bazaba bazanye bo nyene bizoza ari ibazo bagira bateka tubonyereye ijo mu biganiro ico nkora no kugenda nizeza umwe wese no kugenda mbira umwe wese yuko afise uruhara ukagenda ngo kandi uraba ukuri aho kuri uko kuganira naho nyene kugiye kudashinge ukuri ibintu bigenda neza hanyuma kandi ukagenda yuko ugiye kuganira icyambere ugenda wisunga nkaha hari iyo migona yuko ikibaguza cyane cyane ari biraba ari imishahara cyane ingene izindi nyungu ziri hagati yabo ziriho ni ukugenda uraba yuko inyungu z'umwe wese zubahirijwe bishingiye ku mabwirizwa agenga ibikorwa bakora yongeye kandi agenga imigenderanire hagati yabo hanyuma ukagenda gusubafasha umwe wese gutegera icumwe ari kuriwe kwibwirizwa kandi ukagenda ubafasha gutegera igishobotse muri ico gihe ariko baraganira kuko murashobora gusa kuganira wewe wishyize mu mutwe uti ikigenda kiyose naho ubundi yocemera mugabo ugasanga ubwo nyine nta buryo afise kugira ngo acagishira mu ngiro
ikintu nifuza kuba mwamaze kurangura nko mu kiringo cy'umwaka murongoye uyo murwi nk'ibihe cyane nk'iki
sibyo wanje ahubwo nogira ati umutima batanguranye kuva bumvikanye bagashiraho cyo bise mu gifaransa charte de dialogue novuga yuko ari masezerano yuko abaganira icyo novuga ni uko bo nyine banyibwiriye tugitangura yuko kuva batanguye kubishyira mu ngiro bagiye babona ko imigenderanire hagati ya leta abakozi n'abakoresha yagiye iba myiza gusumbya bakavuga ati ku buryo n'amayegeregere yarakunda kuvugwa cyane rwose usanga atakivugwa cyane mu Burundi wacumva rero icyo je noshima ni ukuza ashimangira komeza tugakomeza koko ubutumwa kuganira
Perezida Sylvestre Ntibantunganya yahoze arongoye Burundi murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio Ijwi ry'Amerika
namwe murakoze kuba mwatora kanya ko gusigura iyo mirimo
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda ibiganiro byacu tubandananye na muganga Joel Bahuza akora mu kigo cyitwa Rinda Ubuzima gikora ubushakashatsi ku miti i Kigali mu Rwanda agiye kwishura ibibazo bitandukanye by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika ku byo ubwandu bushasha bwa virus ya corona bwitwa Omicron
mu Rwanda kugeza ubu na virus ya Omicron iragaragara kandi mu Rwanda ubu tukugira abarwayi bake bashoboka ba COVID sanswe kugeza ubu twafashe ingamba abantu bose binjira mu Rwanda turabapima tukareba kugeza ubu nta virusi ya Omicron iragaragara mu Rwanda
ego hanyuma muri rusange naho abandura muravuze ko ari bake incanca bazifashe bangana gute byo babiri mu bituma batari ko barandura cyane
bamaze gufata urukingo rwa mbere mu Rwanda bari hejuru y'50 ku ijana uyu mubare mwiza cyane kugeza mu Rwanda biri mu bituma abantu batandura cyane mu Rwanda muri iyi minsi
Dr. Joel rero ubu no bwo kubushasha utandukanye gute n'ubundi buhari
Omicron virus ya coronavirus isanzwe tuzi ariko yahinduye imiterere kandi bayibanjirije za alpha za beta ndetse na za delta nayo ni ubundi bwoko bushya uko virus igenda ibaho kugenda ikwirakwira igenda ihindura imiterere bitewe n'ahantu igeze cyangwa n'umuntu igezemo Omicron rero biracyari vuba kuvuga ububi bwayo ugereranyije n'izindi variant zagaragaye ariko aho bwagaragaye muri Afurika y'Epfo byagaragaje ko Omicron isakara vuba kurusha izindi variant zayibanjirije ikindi cyagaragaye ni uko abantu benshi barwara Omicron baje mu bitaro baremba ikindi kintu uvuga ngo Omicron abantu bagize za ngamba zacu zari zisanzwe tugomba kuzongera kugira ngo tubashe guhangana nayo
kugera ino saha ubwoko bwa virus ya corona bamaze kuyihindagura control zinga
ari ubwoko bwinshi muri guhindagurika ariko izo muryango w'abibumbye ushinzwe ubuzima umaze uklasifayinga cyangwa gushyira mu bice bya virus zigomba kwitabwaho no kwitonderwa ni eshanu harimo Omicron harimo Delta harimo Alpha harimo na Beta na Omega
gisumbasumba na ubukare gute uko yatanguye naho uyigeze tugendeje nko kuri za Delta niyo yatanguriye Omicron
urebye Delta uburyo yaje cyangwa se izayibanjirije zari zifite ubukana bwa Delta Delta yatumaga abarwayi baremba nka Omicron ariko Omicron ishobora kuba ariyo ituma baremba kurusha Delta Delta rero yatumaga abantu benshi barayanduzanyaga byoroshye kurusha izindi zayibanjije cyangwa kurusha virusi yatangiye muri 2019 buri gihe igenda ikura bitewe n'ukuntu umubiri wacu utanga abasirikare kugira ngo ibashe kwihisha umubiri abasirikare b'umubiri kugira ngo ibashe gukomeza kuba mu mubiri w'umuntu
Dr. Joel umuntu aribaza ni kweri kihindagurika kandi ikaba yahindaguritse kenshi ugeranije n'izindi cyangwa n'izindi zarahindutse mbwaba zaje habone
virusi zose zirahinduka na virusi ya sida irahinduka n'icyandura virusi utarewe tutangiriza aho bisanzwe iyo mitari igihe bigeze igihe virusi ikayimenyera virusi igahinduka biba ngombwa ko bagushyira ku yindi miti yisumbuyeho kurusha yindi ya mbere gutyo gutyo virusi zirahinduka n'imiterere ya za virusi cyangwa na bakteri nibyo dushobora kwita bakteri
ihindagurika bivuye kuki ibya mbere byabonywe byari byagute Omicron iracanye shasha Delta yagira hinduka gute kubera iki bivana n'ubushuhe n'ubukanye n'imiti n'iki
yego virusi igenda ihindagurika bitewe n'ukuntu igenda isakara cyane mu bantu iyo virusi yinjiye mu turemangingo twanjye ikoresha akarimangingo kanjye kugira ngo ibashe kororoka muri icyo kintu twita replication virusi ari ukuntu ishaka kororoka ikororoka n'amakosa bitewe ngenda n'imiti bitewe n'umuntu bitewe n'ubudahangarwa bw'umuntu bitewe n'abasirikare b'umuntu ibintu byinshi bituma ushaka gutuma virusi ihinduka ntabwo ari ubukanyi cyangwa ubushuhe gusa ahubwo umubiri wacu abasirikare ubudahangarwa bw'umubiri byose bikorera hamwe kugira ngo virusi ihinduke
murakoze cyane rwose muganga Joel Bahuza reka tuje rero gato ku mirongo itandukanye ya telefone ari abakunzi b'ijwi rya Amerika bafise ibibazo babaza Olivier ikaze ku ijwi rya Amerika
ndi Burundi Bujumbura
ni Bujumbura namwe mumeze gute
nashi nukuri turashima
nuko rero musi twagutumiriye Dr. Joel Bahuza ku Rwanda Kigali kugira ngo yishure ibibazo vyawe bitandukanye kuri virusi ya corona yaba ubwoko bushasha bwabanjirije canke ubugezweho aribwo Omicron
Sawa mwakoze je nari mfite akabazo nashaka kumwibariza umutumire cyane mbanze kumuramutsa
arakumva
yego none ubwo bwoko bushasha bwa covid bwaje bwa mbere twumvise ko bavuga yuko bwavuye muri Amerika y'epfo unaho mu byanditse twabona umengo umanditse ko umengo bwa byaturutse i Buraya utandukaniye he n'ayijya corona twari dusanzwe burya bundi bwoko twari dusanzwe tuwuje kigira kabiri nacyo abagira nabo zancancu ziriko ziratangwa cyane cyane nyine mu Burundi n'ibihugu twegeranye iyo cyacu abafashe izo cyacu ubwo rucyancu ariko rurabikingira cyangwa izo cyo bisaba yuko ngira nabikingije ya zindi za mbere bazoce basubira kwikingiza ngira ubundi bwo kugira abasore kwikingiza ukundi kuri virus nshasha
urakoze ugume ku murongo kwera mu Burundi mudafite FM nyinshi yawe kiguhera hanyene ariko tunagukosore ntitwigeze tuvuga ko buno bwoko bwatanguye muri Amerika y'epfo ahubwo amakuru ya mbere yasohotse yavuga ko muri Afrika y'epfo
bari bavuze muri Afrika Afrika y'epfo niko bari bavuze muri Rwanda bari
yego Dr. Joel akabazo utubazo twa Olivier i Bujumbura
akabazo twa Olivier ko gutandukanya Omicron na bwoko busanzwe bwa coronavirus nuko natangiye mbivuga navuze ko bikiri vuba kugira ngo uvuge ko Omicron ari yo mbi cyane kurusha ubundi no kugira ubusanzwe ariko aho byagaragaye muri Afrika byagaragaye ko abantu benshi barwara Omicron bajya mu bitaro ikindi kintu imibare y'abantu bandura coronavirus yari yarazamutse ishobora kuba bijyanye n'iyo Omicron naho ku kibazo cy'urukingo na Omicron cyangwa n'izindi virusi zahinduye imiterere ibyo gukorwa byakozwe kuri virusi ya mbere twari tuzi rwanda muri 2019 hari kwijanisha hari ubudahangarwa inkingo ziduha ariko no kuri izi virusi zindi zagiye zihindura imiterere ntiwavuga ko urukingo rutagikoraho wenda bishobora kutari kudakora kuri izo virusi nk'uko zikora kuri iyo virusi ya mbere ariko hari imbaraga zifite urukingo rufite ubundi kuri izi virusi nshyashya ziri kugenda zigaragara.
Olivier muganga Joel arakumaza amazinda
nagira agakandi kabazo gaciye kaza mu mutwe sinzi ko mumbariza ati none inuzenya izo nkingo ko zitandukanye bivanye n'ibihugu zivamwo zose zikora cyo kimwe cyangwa zifise ingufu zingana.
Dr Hijambo ni rwanyu kuri ako kandi kabazo ka Olivier.
Inkingo zose zimaze kwemezwa n'umuryango w'abibumbye ushinzwe ubuzima zirizewe kandi zirakora. Ugiye mu mibare aribyo ushobora gusanga Moderna ifite 94% ikingira ku muntu ugasanga Pfizer ifite 95% ugasanga AstraZeneca ifite 96% ariko zose zirizewe kandi zose zirakingira.
Olivier uratomokewe
ego murakoze cyane
murakoze bandanye kwikingira virusi ya corona ngahe Bujumbura mu Burundi.
Ego
ku yundi murongo wundi wa gatatu turi kumwe na Gracien. Gracien ikaze ku juge amerika
bagemerere mu kirundo.
Mu kirundo haravugwa maki
mu kirundo ni sawa gose nta kibazo nta kibazo kabisa.
Ego akabazo rero kwa muganga Joel.
Jina nisa sababu iyo kuna giri sitasha tumba ya adute mbega urukingo rwari ruhasanzwe ko ku mbure iri nzu yaduka ikaza ari nshyashya kwizwa izana ry'ubuvuzi bishyashya mbega urwo rukingo rwari ruhasanzwe ruguma narwo rwikingira kandi ku mbure idasa n'imwe bari barukoreye ubwa mbere.
Ako kabazo muganga Joel yari yakishuye Gracien ariko nimba atacuye mutwaye yongera ababwire muri make Dr Joel tubasigurire ejo gya Amerika turacyafitaniye ibibazo na ringe kuvuga ngo na leta y'u Burundi n'u Burundi baratwatse FM zacu bisigura ko abanyagihugu bo mu Burundi batadukurikirana byoroshe nico bituma hari gihe bagaruka ku tubazo twari twabajije grâce mu mwishure muri make kugira ngo aca abisa abandi nabo babaze ibibazo
abajije ukingo usanzwe ni virusi nshyashya nana gisubije mvuga ko urukingo ruhari rusanzwe rushobora gutuma umuntu ataremba mu gihe yaba arwaye izi virusi nshyashya ziri kugenda zigaragara ariko n'ibigo bikora inkingo biracyari mu bushakashatsi biracyari bishaka urukingo rushobora gutuma bene twazabyitera bijyanye n'izindi virusi zose zizaza cyangwa se ukaduha ubudahangarwa buhoraho.
Ko Gracien nibaza kutomoke
yego cyane murakoze nabyumvise
urakoze ngaho mu ntara ya Kirundo ugira umunsi mwiza.
Yego umunsi mwiza kuri twese.
Yego Dr Joel tugarutse ku makenga ya bamwe n'abandi hari ibyari byabajije na Hamisi mu Bwongereza y'ingaruka zishobora kuba ziterwa na zino nshanco zagiye ziratangwa zitandukanye hariho imitwe y'abafasoni n'abakobwa bakunze kuvuga yuko mu ngaruka babonye harimo ko ubutinyanka ni imihango yabo amaregle yagiye aramera nabi bitari bimeze nk'uko byari bya mbere ugasanga nimba yagenda ku mihango ku mwanya uyu byarahindaguritse nimba yaja minsi itatu ugasanga bigiye ku minsi ine ugasanga ava amaraso menshi gusumba abatari bake bakanavuga ati ibyo byavuye kuri izo nshanco ndetse hari n'ivyigwa vyoba vyaratanguye gukorwa kugira ngo barabe ko izo nshanco ari uruhara vyoba bigira mu kutuma ubwo butinyanka canke imihango y'abapfase n'abakobwa ihungabana. Hari ikirava muri ubwo bushakashatsi hari amakuru mu bifiseko
amakuru yanyuma dufite ntabwo nta kigaragaza cyo ngo zishobora gutuma umuntu cyangwa umukobwa cyangwa umudamu intambwe yo kihinduka.
Hakarino nga duce dusozera makuru twari tubafitiye muri kano kanya, dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikoro ari kumwe na Jean Diane Ninahazwe. Ibiganiro n'amakuru byari bihagarikiwe na Frederic Nkundikije, byashyizwe hamwe na Dieudonné Cubahiro. Twemi ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye, twifuriza kubandanya muri ibiganiro byose naho ubutaha.